indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabahe ikadze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoro bashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru Ukutoroherwa mu by'ubwishingizi n'imwe mu ntambamye zihanze abarimye mu Burundi bavuga ko bahura cyane cyane n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe hagataho ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo burimye burahumuriza ko hari umugambi wo kubitorera umuti umunsi kandi turabandanya urukurikirane ku ngingo z'igitabo cy'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi umunsi tukavuga ku byisungwa kugira umuntu asabe uburenganzira bwo kwiyandika ku mwana atabyaye akaba nk'uwiwe bwite aho kandi turaja no kubandanya kuvuga ku itegeko ryo mwaka 2022 rikinga rikongera rigahana ibyaha bikorwa ku buhinga bwa none nk'icyaha cyo kwandagaza umuntu kuri ubwo buhinga nyene turanabafitiye inkuru yihariye iby'inkino nk'uko byama iminsi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rw'amaboko ruzwi nka goalball byose ni muri aya makuru hagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari Junior Dironkeje Imana Mukanye Sasidonido
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zano makuru bamwe mu barimye bakorera mu gisata c'uburimye bafise impungenge y'ibijanye n'ubwishingizi kubikogwa by'uburimye basigura kwihindagurika ry'ibihe rituma bagira uruhombo narijya ubwishingizi muri ico gisata buri munsi igice kimwe kwijana nebushikirangane mu byo bujejwe harimo burimye buremeza kwico kibazo bukizi ariko bakamenyesha ko hari umugambi leta yamaze gushiraho ariko ahararondegwa uburyo bwo kwiyongera kugira ushigwe mu ngiro Adolphe Nijimbere
Ikibazo cy'ubwishingizi mu bakorera mu gisata c'uburimyi ni kimwe mu vyidogegwa n'amashirahamwe akorera muri ico gisata ivyo bikaba byashikirijwe mu nama yahuje ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi n'abanyamitahe hari ku munsi wa kane windwi turangije aha uwurongoye umugambi w'igihugu ujejwe gushigikira imigambi yo guharuka payeje Desire Manirakiza amenyesha ko kuvyigwa uwo mugambi wakoze hari urwaruka rwinshi rumaze kuhatakariza ibitari bike nk'uko havyerekana
Ndazu gwaruka gwishi gwarimye ahubwo kwimbuye ruhombo mwimbu kubera imvura yagu yari nyinshi canke habaye izindi ngorane
Murunani rw'amashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'uburimye Posabu babibaza nimba ubwo bushikiranganje hari kigega utegekanya gushiraho kugira ibikorwa by'abarimye bikingigwe uyu ni Baltazar Sibondavyi icegera c'urongoye ubwo runani
Guteza imbere gisata ni kimwe kugitunganya ufatiye ku by'abarimye naco ni kindi sinigeze numva muvuga aho muzoshiriraho umugambi wo gushumbusha abarimye mu gihe buba bahuye n'ibyago bijanye n'ihindagurika ry'ibihe muba mwibaza ki kwishigwaho ry'umugambi wo gukinira uburimyi n'ubworozi
ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije buremeza izo ngorane ko ziriho umuyobozi mukuru ajeje uburimyi n'ubworozi muri ubwo bushikiranganje Canesius Nkundwa nayo aha akerekana ibyo leta iri kirakora kuri ibyo by'ubwishingizi ku barimyi
hari kibazo cabajije kubijanye n'ubwishingizi ku barimyi mu bihe by'ibiza kuri izo ngorane zashikirijwe byo kuri hari umugambi wiswe Gradir leta yashizeho kugira ngo ufashe mu gisata cyo gukingira umurimyi hamwe no gukinga ibiza ndetse tugeze ku ntambwe yo kurondera uburyo buja muri ico gisata
Mu Burundi ubwishingizi mu gisata c'uburimyi bukaba bukiri munsi igice kimwe kwijana ariko icigwa cyakozwe n'ikigo kijejwe kugenzura iby'ubwishingizi mu Burundi ARCA Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances cerekana ko hagati y'umwaka wa 2019 n'uwa 2023 amazu y'ubwishingizi yashumbushije abagize ibyago muri ico gisata amafaranga arenga gato imiliyari 27 mu mafaranga y'amarundi
Adolphe Nijimbere urakenuye mu bijanye n'amategeko muri gwarukurikirane rw'ingingo zigize igitabo cy'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi tumaze iminsi tubashikiriza muri kino gihara amashirahamwe amwe yishinze kugwanya amabafatiye ku gitsina mu Burundi anegura ku inyigisho zihabwa bitegurira kugira ubugeni zigenda zibonekamwo kudebukigwa umunsi tuvuga ibyisungwa kugira umuntu asabe kwiyandika ku mwana atabyaye nk'uwiwe bwite tubibwirwa na Lisenda Yizeye
Igihe umuntu ashatse kwemeza umwana nk'uwiwe atari uwiwe bwite, itegeko ry'u Burundi riramuha uburenganzira, ariko hariho ibitegerezwa kwisungwa. Ingingo ya 245 y'igitabo cy'amategeko agenga ingo n'imiryango iha uburenganzira umuntu ashikana n'imiburiburi imyaka 30 yaba umugabo cyangwa umukenyezi uwubatse cyangwa atarubaka cyangwa yapfakaye ndetse n'uwawukanye. Iyo ngingo nyene itomora ko igihe atarabubakanye bamwemeje nk'umwana wabo ata ushobora kwiyandikwa ko n'abantu benshi. Ingingo ya 246 nayo isigura ko hagati wiyemeje kwiyandikisha ko umwana n'uwo mwana nyene hategerezwa kuba hari ubudasa bw'imyaka ishika kuri 15, ariko sentare irashobora gutanga uburenganzira mu gihe yize uko ikibazo kimeze. Na ingingo ya 247 yerekana ko uwiyemeje kwiyandikisha ko umuntu ategerezwa kuba afise ibimuranga byiza kandi afise n'uburyo bukwiye bumutuma ashobora kurangura ibisabwa iyo yanditse ko umuntu nk'umwana wiwe. Ingingo ya 248 nayo isigura ko kugira umuntu yemezwe nk'umwana w'undi muryango, ababyeyi biwe babanza kuvyemera cyo kimwe n'inama y'umuryango nyene kwemezwa nk'umwana mu muryango utari wiwe. Kandi arashobora gusabwa iciyumviro igihe ashikana imyaka 16. Kugira ngo umuntu asabe kwemeza umuntu canke umwana nk'umwana wiwe bwite, abicisha mu rwandiko acisha kuri sentare y'intango yaho uwemezwa avuka, nkuko bisigurwa mu ngingo ya 249. Na ingingo ya 253 isigura ko uwo yemejwe nk'umwana aheza akaronka uburenganzira bungana n'ubwo umwana w'amaraso ahabwa. Iyo ngingo nyene ivuga ko uwo yemejwe n'undi muryango abandanya afite uburenganzira ku muryango w'amaraso.
Tukivuga iby'amategeko nyene, turabandanya kubabwira ibiri mu itegeko ryo mwaka 2022 rikinga rikongera rigahana ibyaha bikoregwa ku buhinga bwa none. Muri kino gihe hari amashirahamwe amenyesha ko iryo tegeko ritazwi cyane kandi ibyaha be nibyo navyo byagwiriye mu Burundi. Umunsi tuvuga ku bijanye n'icyaco kwandagaza ibiri mu buhinga bwa none bw'umuntu byishi nayo tamira tuzi.
Icyaha cyo kwararaza ibibitswe mu buhinga bwa none igitegekanijwe n'ingingo za 14 na 15 z'iryo tegeko. Icyo cyaha gishobora gukogwa n'abajejwe gutanga kariyo ko kuja ku buhinga bwa none nk'uko bitegekanijwe n'izo ngingo. Ingingo ya 14 y'iryo tegeko itegekanya ko uyo wese atanga kariyo ko kuja ku buhinga bwa none ategerezwa kuba afise ubushobozi akanakurikirana ku mwanya kw'ibibitswe muri ubwo buhinga bwa none byashizwe mu minwe y'uwa akariyo ko kubujako bitararazwa. Mu gihe byararajwe, iyo ngingo ihanisha abo batanga akariyo ko kuja ku buhinga bwa none bita fournisseur de service ou opérateur de réseau mu rurimi rw'Igifaransa, ihadabu riri hagati y'imiliyoni 10 n'imiliyoni 30 z'amarundi. Bahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 10 na 50 z'amarundi, naho iyo batanze uburenganzira bwo kwinjira mu mashini y'uwundi canke gukoresha ubuhinga bwayo barungikiye canke bashize ku mugaragaro ibiyirimwo, bemeye ko hari abakoresha ubuhinga bwa none bw'iyo mashini canke ubuhinga bwa none bw'umuntu ataruhusha yamuhaye nkuko bitegekanijwe n'ingingo ya 15. Iyo ngingo nyene itegekanya ko abo batanga kariyo ko kuja ku buhinga bwa none bahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 10 na 50, mu gihe bagabanije umuvuduko w'ibintu biriko birarungikwa ku buhinga bwa none, mu gihe baguhinduriye uwo uri kurabirungikira canke mu gihe bagucaguriye canke baguhinduriye ivyo washaka kurungika.
Radio Indundi Culture.
Amakuru yacu murashobora kuyumva kuri FM 88.8 n'ibice bibiri muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho canke 99 n'ibice 9 mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Mu makungu muratwumva ku buhinga ngurukana bumenyi kuri Indundi Culture akaburungu kome. Mu bijanye n'intwari bereye, ishiramwe Parseme ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo rishikiriza ko rishimishwa no kubona leta y'u Burundi herutse kugira ibyisubiramwo by'ingena amafaranga ava mu kigega cy'igihugu akoreshwa. Faustin Ndikumana rongo Parsema asigura ko bituma leta ibona higejeje kivi mu iterambere ry'igihugu. Uwarongoye iryo shyirahamwe ryigenga ariko avuga ko akwiye kuzarasohoka ivyegeranyo vy'uburyo bw'igihugu bwavuye n'ingene bwakoze, akabona ko intambamyi ahanini iri mu gisata c'ubudandaji.
isubirwamo ry'amafaranga leta ikoresha ku mwaka haciye igice cy'umwaka amezi atandatu ikiraja mu ngiro ni umujyi wa mwiza kwasa n'uwahagaze mu minsi yahera kubera tuma leta ibona ikivi ikigejeje mugabo rero yerevye byitere iba yabaye mu bisanzwe ari kuraba bakabanza gasohora raporo yerekana ingere y'amafaranga ya tozi ngene yagenze n'inzitizi zihari kuko twe turacabona inzitizi zihari ziri ko zirabuza ko amafaranga leta ikoresha yongera hari bijanye n'irigabano kusanga ari kumara igabanuka y'ibintu tugurira hanze kubera amahera y'agaciro ataboneka neza mu bijanye na depense naho amafaranga ngena kwarukura yuko amafaranga yo ku muzima bwa misi yose ko barayuka agabanuka bimwe by'amavance ya bed amahera baza baratora muri BRB atacafatiye ko mukorosha ibintu bakarako byagabanuka ku bijanye naho niyo no kurabira ku ngene itunganya y'intwaro nshasha nabyo birumvikana ko twanuye twari twabisavye ntibyumvikana ingene bije yagumiteguye itegeko ryubatse ko ryahora kandi hari amahera azotangura kuja gukorerwa mu makomine yemwe yemwe igihugu kitariko kirakomeza ama infrastructure mu gihugu harakwiye kuba hariho programme d'investissement public izereka abarundi ibintu bizokorwa muri ico gisata twarumvise nk'ibyo cy'ikibuga c'indege ngo cy'ubugenda na cyo kigira cyihutigwe ikibuga c'indege cya kabiri kirakene uravye ni geopolitique turimo
hagata inama nshinga mateka y'u Burundi yuheje kuri uyu wa mbere cyegeranyo cyakozwe na Sentare jejwe kubahiriza amatungo ya leta ku bijanye n'impinyanyuro zakozwe ku ntego y'amafaranga akoreshwa na leta mu mwaka wa 2025 ushira 2026 bamwe mu bashinga mateka bakaba berekanye amakenga ku kurenza urugero mu itangwa ry'uturusho aho mezi atanu gusa heze amafaranga yarategekanijwe yarenze Sentare yubahiriza amatungo ya leta ikaba yasabye ko ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubutunzi ko yobitangira umuco inkuru tukayikesha mugenzi wacu Claire Yakankundi yari kakurikirana ibikorwa by'inama nshinga mateka by'uyu munsi mu bijanye n'imico kama umugwa w'abatimbo abagendera karanga uherutse gutana ikibanza ca mbere mu higanwa ry'umurisho w'ingoma riheruka kubera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ku rwego rw'igihugu usaba ko abavuzi b'ingoma boshigikirwa kugira bashobore kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo uwo mugwi uvuga kandi kutewa amakenga nuko ibiti bibazwa mu ingoma bitariko biragwizwa nayo mu gihe amahiganwa y'abatimbo agiye kuzoja arahera mu mazone gushika mu makomine imbere yuko abandaniriza mu ntara gushika ku rwego rw'igihugu Eric Ndada yarongoye uwo mugwi abona ko imigwi ku rwego rw'amazone yoronswe ivyankenegwa kugira ishobore kwitegurira ayo mahiganwa n'inkuru ya Egide nahayo yaganiye n'urongoye uwo mugwi w'abatimbo
Uwo muguvuga ko gushika ubushimi kibanza cy'ambere batahukanye mu isabukuru y'umurisho w'ingoma riheruka Eric Ndade yawurongoye avuga ariko ko gushika abatimbo mu Burundi batarashobora kubeshwaho n'umurisho w'ingoma
ngo umuvuzi w'ingoma ugiye kubiraba mu ruhara rw'abantu bose bitanga mu gihugu yamaze kuva kuvuza ingoma aza gutungwa n'utundi tuntu two ku ruhanda akora mu ico gihe n'ukuntu leta yo kwiga ubuzima bw'umuvuzi w'ingoma kubyo yobaho ingoma arakazi kiwe kubyo umuvuzi w'ingoma ashobora gutunga umuryango abicishije mu mpano cyaye mu ngabire yiwe yokuvuza ingoma
ikindi yarongoye umugwi w'abatimbo abagendera karanga yidogera nuko abatimbo bisa nuko atarutonde rwabo ruri mu bushikiranganje bajejwe ruzwi
turasaba yuko ubushikiranganje bwo kwiga uburyo abavuzi b'ingoma bamenywa nuko uvuga ngo hakabaho ahantu abavuzi b'ingoma bamenywa umuvuzi ingoma ntabeho avuza ingoma ariko atazwi ugasanga yagiye akorera imanza nyinshi z'igihugu ahashika ugasanga we arazi inzego nyinshi z'igihugu ariko ugasanga uwo mutimbo we ugiye kuraba mu bushikiranganji bumutwara nta zina giwe ririyo ntazwi
haraheze igihe abakurikirana iby'umurisho w'ingoma mu Burundi batoye impungenge nuko ibiti bibazwemo ingoma bisa naho biriko birazimangana Eric Ndada yarongoye uwo mugwi w'abatimbo asaba ubushikiranganji bw'ibidukikije kugwiza ivyo biti
harakwiye kubaho gusuzuma ibiti bisanzwe bivamo ingoma aho ucawumvamo muvuga ngoma cyane cyane ugeramiwe mirama n'ibindi biti bisanzwe bivamo ingoma uburyo hogwizwa ibibanza biterwamo ibyo biti mu ntumbero yo kurinda ingoma ntizizimire kuko habuze icivamo no kuvuga ngo ntizobikiriho
nayo kubona amahiganwa y'umurisho w'ingoma agiye kujya arahera ku mazone imbere yuko hatunganywa higanwa ku rwego rw'igihugu urongoye umugwi w'abatimba bagendera karanga abona ko imigwi y'abatimba ku rwego rwa zone hari ibyo yoronswa kugira ishobore kwite gurira ayo mahiganwa
ugiye kuraba nko mu buryo baharura amanota y'ingoma hari ibintu baguharura ko usanga bisaba uburyo buniniya mwico gihe kugira ngo zone iguserukane birasabwa ko azoba ari ikintu kizaba cyariteguriwe zone igitegura imenya ati turafise umugwi tuzoserukana urafise ibintu uzokenera habeho zone kuba hafi y'uburongozi uzoba burongoye umugwi ufise bavuga ko uzoseruka userukiye zone mu buryo bw'amahiganwa kugira ngo bikunde bamenye ibibazo bazoba bashobora gufasha uwo mugwi
kuva muri 2014 umurisho w'ingoma w'u Burundi uri mu itunga ndangakaranga ntakabakagwa cy'u Burundi muri UNESCO. Ubushikiranganje bugerejwe imico kama buvuga ko hari kwa rubako mu gisagara cha Bujumbura icibutso cha Antime baransakaje umwe mu batimba bazwi cyane mu guteza imbere umurisho w'ingoma mu Burundi.
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino.
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye iby'inkino twama tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukababwira ku mategeka janye n'urukino rw'amaboko bita goalball. Icegera cy'urongo y'ubuhinga mu mugwi gugujejwe inkino z'abagendana ubumuga avuga ko umukinyi atari kuri we kuvuga mu mwanya w'urukino. Kasiano biza bigomba amenyesha ko birenze umugutakaza amanota. Inkuru yarije iby'inkino y'umunsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino rw'amaboko bita goalball n'urukino rugenewe abagendana ubumuga bwo kutabona. Urukino rufise amategeko rugenga icegera cy'umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi w'igihugura b'inkino z'abagendana ubumuga yerekana mu mwanya w'urukino umukinyi ntashobora kuvugana n'uwundi. Kasiye biza bigomba yongera kadashobora kwikorako.
Urukino rumaze gutangura nta mukinyi n'umwe ari mu kibuga yemerewe kwikora kuva ku izo zigushika ku mushatsi. No kuvuga hari akagorane nakamwe kabaye uca utari ku kuboko. Hanyuma ikindi nta numukinyi yemerewe kuvuga ari mu kibuga cyo kimwe nabo basimbura nyene.
Urukino rutandukanye n'izindi nkino kuko urenza amategeko igihano kihari ari uko mugwa arimo utakaza amanota biza bigomba shikiriza ko umukinyi aguma ahanirwa mu kibuga gushikaho yihanura.
Muri goalball iwacu ntitugira nka kuya ko muri football ngo turatanze amakarito guje ngo abantu baragiye ikosa ryose ukoze ni nota ku wundi mugwi. No kuvuga yuko nta kosha rero tuvuga ngo rirakuyemo naka ngo baguma guhanira mu kibuga mpaka witoye ikosha ukihanura.
Kubibaza ingene umugutsinda Kasiye biza bigomba avuga ko mu gushikanya amanota 10 ice bensinzi kurewo ikindi kibujejwe nuko mu pero ce nyuma yekebogo mukinyi yirenda kugukurikira kuko ashobora kuhagirira ingorane.
Kandi ico kwitonderwa iyo umugwi winjije amanota ugashikana 10 kubusa no kuvuga yuko mwundi mugwi ubutsinzwe bibaye impaga urukino rwaruheze mugabo mugenda murakurikirana umwe yindiza wundi yindiza ni mpaka mubandanye gushikaho mu rushanya amanota abiri. Hanyuma nikindi bariko barakina wowe umupira washobora guca inyuma wowe ntuje kugukurikira canke mu gutera nawe ntubanze kuje inyuma y'ikibuga kugi inyuma y'ikibuga naho nyene baraguhana kuko urumva arenze ikibuga ashobora kugira ingorane inyuma y'ikibuga.
Mu gihe umupira uciye hejuru ukoze hasi ku ruhande rw'undi mugwi aha bifatwa nk'ikosa ari naho umugwi wo hege uhabwa amahirwe yo gutera umupira atawuzi birakiretse umunyezamu.
Hanyuma mu gukina bashobora gukinira ivyo bice bibiri ako kabere na ka kabiri niho umupira utembagara hasi. Mu gihe umupira uciye hejuru udakoze hasi ugaca hejuru yako gace ka kabiri na ka gatatu no kuvuga yuko aho baca bahana no kuvuga iciwa penalty bari yabo hirya bashatera penalty bavuga ko wacishije hejuru warengeje.
Mu rukino bita goalball rubwirizwa kumara iminota 10 buri gice mu gihe banganije urukino rwabandanya mpaka hageze umugurusheje uwundi amanota 2.
Olivier Kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba. Ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse kuko utoroherwa mu by'ubwishingizi ari imwe mu ntambamyi zihanze abarimyi mu Burundi bavuga ko bahura cyane n'ingaruka zindagurika ry'ibihe. Hagati aho ubushikiranganje mu by'ubujejwe harimwe burimyi burahumuriza ko hari umugambi wo kubitorera umuti. Umunsi kandi twabandanije urukurikirane ku ngingo z'igitabo cy'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi. Umunsi tukaba twavuze ku byisungwa kugira umuntu asaba uburenganzira bwo kwiyandika ku mwana atabyaye akaba nk'uwiwe bwite. Aho kandi twanavuze ku itegeko ryo mwaka wa 2022 rikinga rikongera rigahana ibyaha bikorerwa ku buhinga bwa none nk'icyaco kwandagaza umuntu kuri ubwo buhinga. Twa tuna bafitiye inkuru yihariye iby'inkino nk'uko byama iminsi yose ya mbere. Umunsi tukaba twavuze ku rukino rw'amaboko ruzwi nka goalball. Nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubere intwari yamfashije amajwi arabashikira. Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.